ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti na mu bagenzi mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Kaze mwese.
Turasubiriye gutera kamo impunzi zataye izabo n'ibyabo kubera ibihuha n'amaremendanya ngo zitahuke zose. Kanatsinda na bene wabo batari bake bari barahunze baramaze guhunguka.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije ejo ku munsi wa kane ryerekeye uyu munsi igihugu cibuka intahe yo kwikukira ni mu kanya gato. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimo yerekeye igitero cy'iterabwoba cyabaye ku kibuga cy'indege i Istanbul muri Turkiya. Reka dutangure kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na bagenzi bacu Thomas Kamirindi na Rosine Munezero. Mwaramutse neza bagenzi, umwanya ni wanyu.
Waramutse neza nawe, nawe Oriane, Rosine waramutse nawe.
Naramutse Thomas nawe waramutse.
Watangira utubwira inkuru ikomeye ubu ngubu.
Inkuru duhera ko ni inkuru yo mu Burundi, umushikiranganji wa ajejwe imigenderanire n'andi makungu mu Burundi Ananyamitwe yatunganije urugendo mu gihugu hagati. Muri urwo rugendo yari kumwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Urwo rugendo rutunganywa rimwe mu mwaka n'akajyo ko kuko abaserukira ibihugu byabo mu Burundi batembera mu gihugu hagati kugira babibonere n'amaso yabo ubugi igihugu cyifashe. Nkuko Ananyamitwe yabivuze, abaserukira ibihugu byabo bashoboye kugendera amahinguriro atandukanye nka Sosumo isanzwe ihingura isukari, bagendera kandi isoko ry'amazi Nil mu ntara ya Bururi. Umushikiranganji Ananyamitwe yavuze kandi ko havugwa byinshi mu maradiyo no mu vyegeranyo bitandukanye bivuga ku Burundi. Ati ugo rugendo rurabafasha kwibonera n'amaso yabo ko igihugu kigendwa, ababirabisha irindi jisho bakavuga ko ugo rugendo leta irutunganya kugira ihuma amaso makungu. Bavuga kandi ko leta y'u Burundi igerageza kwemeza abaserukira ibihugu byabo kuko igihugu kiri mu mahoro. Abo banegura urwo rugendo bagaruka ku cegeranyo ishirahamwe mpuzamakungoni riheruka gusohora ku makenga rifise kubwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Ivyo leta y'u Burundi irabihakana. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Ananyamitwe avuga ko ivyegeranyo bisohoka ku Burundi ataho bihuriye n'ibiri mu gihugu, akagaruka ku makenga ashikirizwa yerekeye ihonyabwoko ko ataho rifatiye kuko ngo leta irimwo amoko yose. Mwomenya kandi ko mu masaha make aho bukera azoba ari tariki imwe mu kakaro aho Uburundi buhimbaza imyaka 54 iheze bwikukiye.
Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayitangaje icyegeranyo gishya ku icuruzwa ry'abantu ku isi yose, icyegeranyo cyitwa TIP mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Nk'uko rero iyo ministeri bivuga, ubu bucuruzi buvamo ubucakara, gushyingira abantu ku ngufu no gushyira abana mu gisirikare. Ministeri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry avuga ko abantu barenga miliyoni 20 bakiri mu bucakara muri iki gihe. Asobanura ko gutangaza iki cyegeranyo bigamije gukangura abantu ku kibazo cy'ubucuruzi bw'abantu bwinjiriza ababukora amamiliyari y'amadolari buri mwaka. Kubirebana n'u Burundi, TIP ivuga ko akaduruvayo ka politiki kamaze umwaka kabaye kahaye icyuho kinini abacuruza abantu. U Burundi ngo ni igihugu giturukamo abana bajyanwa gukoreshwa imirimo y'uburetwa n'iy'ibitsina mu gihugu imbere ndetse no mu bihugu by'amahanga nk'u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania n'Uburasirazuba bwo hagati. Kubirebana n'u Rwanda, TIP ivuga ko rukomokamo, rukabicyambu kandi rukakira umubare muto w'abakobwa n'abana bakoreshwa imirimo y'uburetwa cyangwa y'igitsina. Abava mu Rwanda bajyanwa hanini muri Uganda n'akarere k'Afurika y'Uburasirazuba mu bihugu bya kure nka Emirates Arab Unis, Malaysia, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Guverinoma y'u Rwanda iramagana ibyo TIP iruvugaho. mwitangazo yarashyize hagaragara mu izina rya Leta y'u Rwanda, ambasaderi warwo hano i Washington Mathilde Mukantabana aragira ati ibyo tip ivuga ku gihugu cyanjye ntaho bihuriye n'ukuri, birirengagiza nkana ibyo u Rwanda rukora kugira ngo rurinde abanyarwanda ubucuruzi bw'abantu, ahubwo bigamije izindi nyungu za politiki y'imiryango izwi. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uhereye ku cyegeranyo TIP urasaba Perezida Barack Obama gutegeka guverinoma zose z'ibihugu bibona inkunga ya gisirikare ya Amerika guhagarika gukoresha abana nk'abasirikare. Ibihugu biri ku rutonde ni Birmania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Iraq, Nigeria, u Rwanda, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani, Siria na Yemen.
Mu gihugu cya Iraq umwana umwe kuri batanu ni ukuvuga imiliyoni zitatu n'ibihumbi amajana atandatu nibo bahitanwa n'ingwano gukomereka canke gushurashuzwa ku nguvu. Ivyo bivugwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu gisata citaho abana UNICEF, nk'uko bivugwa n'userukira UNICEF muri Iraq Peter Hawkins. Abana bo muri Iraq barabangamiwe cyane n'imigwi yabitwaje ibigwanisho. Hawkins avuga ko kandi abana benshi banyuruzwa bavuye ku mashure abandi aho baba canke ku mabarabara. Mu cegeranyo ca nyuma UNICEF iheruka gusohora kivuga ko muri iyi myaka ibiri n'igice iheze abana bashika ku mirongo itanu ku kwezi banyurujwe bagatwagwa mu ntambara abandi bagashurashuzwa ku nguvu. Abenshi muri abo bana batwagwa n'umuhari wa Leta ya Kiislam, hafatwa abana bo mu myaka yose. Hari n'imigwi y'abagizi ba nabi itwara abana kugira ibonereho gutoza amafaranga abandi bagatwagwa ku mvo za politiki.
Murakoze bagenzi ku makuru muhejeje kudushikiriza, mutugume hafi muze kuduha incamake y'ayo makuru imbere yo kudusozera ibiganiro byo kuri ino saha. Umunsi wa gatanu u Burundi burahimbaza imyaka 54 bumaze bwikukiye. Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ejo ku munsi wa kane ku radio y'igihugu, yagabishije abacigenza nk'abakoloni mu guhonyanga agateka ka bene wabo. Perezida Nkurunziza yanavuze ko hagiye gushingwa umugwi mu biro vyiwe uzohora wakira abarenganywa n'ababatwara mu tuzi canke mu bindi bisata. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yibukije ko intayo kwikukira itarishigikiwe n'abarundi bose, mu gihe umugano wa Ludovico Rwagasore nabo bari basangira urugamba bashaka ku Burundi bwiganzwe intwaro y'abakoloni, hari undi muce w'abarundi wari ucuditse n'abakandamiza abarundi utarukeneye ukwikukira mu mwaka w'1962. President Nkurunziza amenyesha ko n'ubu abarundi bene abo bakihari, ariko yasezeraniye abatwara ko atagahengwa zobaha na gato.
N'ubu hari abashyiranda imigambi yabo igayitse yo gucyoza igihugu cabibarutse badashaka ko abene igihugu bitunganiriza intwaro yabo honyene. Tuzirikane ko basokuru bamaze bati ubutemugwiwe bamutiza umuhoro. Mu Burundi hari abantu bacigenza nk'abakoloni mu kurenganya, kutitwararika bene wabo, kubafata nabi, kubajya umutima, kubadodobereza, kubakuza mu kazi cyanje kukabatesha. Mu ngendo yo guhasha iyo nyifato, tugiye gushiraho umugwi udasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu uzobujejwe kumviriza abarenganijwe, abatotejwe ku kazi no kubarenganura. Tuzoca tubashikiriza iminsi bazoza barakigwa burindwi. Ibyo bikogwa bikazobera no mu ntara zo hagati mu gihugu.
Umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi bose kubungabunga intayo kwikukira, abasaba cyane cyane kwishigikiza ibikorwa by'iterambere. Yanaboneye hakaryo ko kwibutsa bimwe mu bibangamiye intayo kwikukira.
Umwimbo muke naho uyu mwaka habaye akarusho igwirirana ry'abantu, ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu, indero mu mashuri iguma itituka, ubushomeri, ubunebwe, kutubahiriza amasaha y'akazi, urudandazwa rutemewe n'amategeko, ugabanuka kw'imfashanyo ziva hanze n'ibindi. Byongeye igihugu gitezwe imbere na bene co, nayo agacumu k'ubumwe karunganira gusa. ariko natwe ntitureza amaboko turabandanya gushira mu ngiro wa mugambi wo kugwanya ubukene guhimiriza ugwaruka ngo gwijukire ibikorwa ruri mu mashirahamwe gukomeza ibikorwa kugira tugwanye ubukene n'inzara kandi dushike kwihangiro ngingene igihugu cacu co bacifashe mu mwaka wa 2025 bize bitubere intango yo gutegura irindi hanguro ryiza gusumba inyuma y'icyo
Perezida Nkurunziza yanavuze kandi ku migenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu Abarundi bahunze nabo yabasavye guhunguka kugira bafashanye na bene wabo kubaka igihugu
turashima ko u Burundi bubanye neza n'ibihugu bibanye ndetse n'ibindi bihugu igikenewe kandi cyo kwitwararika nuko twokubahana ibihugu byikukiye tukabana neza kandi tukuzuzanya turasubiriye gutera kamo impunzi zataye izabo n'ivyabo kubera ibihuha n'amaremendanya ngo zitahuke zose kanatsinda na bene wabo batari bake bari barahunze baramaze guhunguka ubu bakaba bari kumwe natwe mu guhimbaza uwo munsi mukuru wo kwikukira
Perezida Nkurunziza yasavye Abarundi kuva hasi bakitunganiza igihugu cabo kuko atamunyamahanga azoza kubibakorera ahatanga akarorero ko gutunganya ivyerekeye intwaro mu kwitorera abarongora n'imigambi bashimishije bakayigira iyabo mu kuyishyira mu ngiro yavuze ko iryo banga Abarundi badakwiye kuridohoka ko namba Ikindi abahamagarira n'ukugendera urukundo rwaranze incungu y'ukwikubukira umugano wa Rudoviko rwa Gasore hamwe n'incungu ya demokarasi Perezida Melchior Ndadaye eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izaba yuzuye ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahemberiye ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'abarundi bakurikije ibiganiro by'u Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'u Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho Ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Sentare Nkuru y'u Rwanda yarateye ivyatsi icipfuzo cha Emmanuel Mbarushimana yuko atabubashe yo sentare ifise yo kumuburanisha ivyaha vya genocide ibindi kuri inkuru Eric Bagirubusa
Atanga icyifuzo cyo kumucamanza kivuga ko Rwanda rudafite ububasha bwo kumuburanisha ibyaha bya genocide Bwana Mbarushimana yavuze ko kuva mu mwaka w'1975 kugeza mu 2008 Rwanda rwari rwarifashe ku ngingo ya 9 y'amasezerano mpuzamahanga areba ikurikirana ry'icyaha cya genocide Yabwiye umucamanza ko kuba u Rwanda rwari yambuye ububasha muri icyo gihe mu rwego rw'amategeko bitemewe ko rwamukurikirana ku byaha aregwa biri hagati y'imyaka ya 1994 Ubushinjacyaha busanga kuba Mbarushimana avuga ko kwifata ku Rwanda ku masezerano mpuzamahanga y'ikurikirana ry'ibyaha bya genocide kwaravuyeho mu 2008 byamuha amahirwe yo kutamukurikirana nta shingiro bifite byateye umucamanza bwa Antoine Muhima kwiherera maze agaruka atera utwatsi ubusabe bwa Mbarushimana yavuze ko ubusabe bw'uregwa nta shingiro bufite kuko naho u Rwanda rwigeze rugaragaza ko rutazakurikirana icyaha cya genocide ahita ategeka ko urubanza rukomeza uko bisanzwe n'icyemezo bwa Mbarushimana yajuririye igitaraganya avuga ko kibangamiye uburenganzira bwe bwo kwiregura yasabye ko urebwe bwagira uruhare rwo guhagarikisha urubanza kugeza igihe hafatwa icyemezo ndakuka gitomora niba inkiko zo mu Rwanda zifite cyangwa zibuze ububasha bwo kumukurikirana ibyaha bya genocide ubushinjacyaha kuri ingingo naho bwavuze ko ubusabe bw'uwo bahanganye butabuze urubanza gukomeza nyuma y'umwiherero w'akanya gato umucamanza yavuze ko ubusabe nabwo nta shingiro bufite abanyamategeko bahagarariye inyungu z'ubutabera muri uru rubanza Jean-Claude Shoshi Bizimana na Christophe Twagirayezu bakomeje gusobanura ibirego bya Mbarushimana ubushinjacyaha burega Mbarushimana ko yagize uruhare rutaziguye mu gukora genocide baravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza neza uburyo ibyaha bumurega yabikozemo aba banyamategeko babwiye umucamanza ko amakuru bakuye muri uru rubanda aho uregwa yaratuye atabumvisha aho ubishinja cyaha buhera burega Mbarushimana ko yakoze genocide kubera urwango yarafitiye abatutsi. Baravuga ko Mbarushimana uregwa kwanga abatutsi ubwo yashakanye n'umugore w'umututsi kazi, bityo kubwa ubanyamategeko nta waba yanga ubwoko ngo abushakemo. Baravuguruza ubushinja cyaha bavuga kandi ko mu gihe cya genocide nta myanya y'ubutegetsi uregwa yarimo ngo ahereho yajya mu murongo mubi mu rwego rwo kuyisigasira. Ni mu gihe ubushinja cyaha bwo buvuga ko Mbarushimana yari umugenzuzi w'amashuri muri komine Muganza mu gihe bumuregamo ibyaha bya genocide. Kuki ubufatanya cyaha mu gukora genocide w'abanyamategeko babwiye umucamanza ko bidashoboka ko umuntu umwe yaregwa mu gukora icyaha ashinjwamo kuba gatozi. Baravuga ko aho ubushinja cyaha burega Mbarushimana gukora genocide ari naho bumurega ko yabaye ikitso cy'abakoze genocide mu bihe bimwe. Barasobanura ko amategeko avuga ko uregwa iki cyaha agomba kuba ari ikitso cy'undi muntu. Bakibaza niba Mbarushimana uregwa gukora genocide icyarimwe n'ubufatanya cyaha muri genocide yaba yarabaye ikitso cyewe ubwe. Maître Shoshi yitanzeho urugero yafatiye ku byo Mbarushimana aregwa arabaza ati: tuvuga ari ngiye bavuga ko nakoze genocide nkashishikariza abandi umugambi wo gukora genocide, bivuze kubaza muri uwo mugambi yaba yarinjiye mu mugambi wanjye kandi ibyo ntibishoboka. Ni impakuru ikiko ruzasuzuma mu ica ry'urubanza. Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 y'amavuko ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu, bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari komine Muganza mu karere ka Gisagara y'ubu mu ntara y'Amajyepfo. Uyu mugabo igihugu cya Denmark cyamwohereje mu mwaka w'2014 kuburanira mu Rwanda ibyaha temera. Ekabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, ubushikiranganje bwerekeye amagara y'abantu kuri uyu wa kane bwatanguje programme yo gutanga imiti yabanduye umugera wa sida hatarindiriye ko ibitigiri by'abasirikare barinda umubiri bigabanuka. Asumta Kaboyi i Kigali aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iyi gahunda itangira kuva kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, itangiranye n'abantu bagera ku 17,000 babana n'ubwandu bwa virusi itera sida batari bemerewe gufata imiti igabanya ubukana bwa sida mbere. Iyi gahunda igamije kuzajya ihita itangiza ako kanya umuntu wese wapimwe agasanganwa ubwandu bwa virusi itera sida batagombye gutegereza igabanuka ry'abasirikare b'umubiri we. Kubahiriza iyi gahunda ni icyifuzo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Mbere y'uko iyi gahunda itangira mu Rwanda, ubusanzwe bamara gupimwa bagasanga yaranduye virusi itera sida yategerezaga ko umubare w'abasirikare be ugabanuka ukagera kuri 500 kugira ngo yemererwe gutangizwa imiti igabanya ubukana bwa sida. Icyemezo cyo gutangiza umuntu wese wasanganywe virusi itera sida imiti ako kanya cyashimishije cyane abagize ishyirahamwe ry'ababana n'ubwandu bwa sida mu Rwanda. Madamu Muneza Sylvia akuriye iri shyirahamwe.
Urugaga nyarwanda rw'abana virusi itera sida rurashimira uruhare runini Leta y'u Rwanda itahwemye gukora kugira ngo hagabanuke impfu nyinshi zaterwaga no kutabona imiti igabanya ubukana. Ubu uyu munsi tuvugiraho ikaba iboneka ku mavuriro yegereye abaturage. Abana virusi itera sida bafata imiti neza, bigatuma babasha kuva mu bwigunge n'ubwihebe bakagarura icyizere cy'ubuzima.
Dr. Sabin Sanzimana, umuyobozi ushinzwe kurwanya sida muri Minisiteri y'Ubuzima, yavuze ko gahunda yo guha imiti ababana n'ubwandu bwa sida uko yari isanzwe bitafashaga benshi cyane, kuko hari n'abashoboraga gupfa bataragera ku rwego rwo gufata imiti. Uyu muganga asobanura ko iyo abantu benshi batari ku miti, umubare wa virusi nyinshi ziba ziri mu mubiri w'umuntu bigatuma yanduza cyane kuruta ufata imiti. Yasobanuye ko umuntu wanduye iyo atari ku miti aba afite miliyoni ni icumi za virusi zigenda mu maraso ye. Aramutse agize uwo bakorana imibonano mpuzabitsina idakingiye, uwo muntu yanduza cyane kuruta uri ku miti. Iyi gahunda ije nyuma yaho inzobere mu buvuzi ziherutse gushyira ahagaragara ubushakashatsi buvuga ko gufata neza imiti igabanya ubukana bwa sida hakiri kare bituma umurwayi amara igihe kirekire ku isi. Ubushobozi bw'umuntu uri ku miti bwo kwanduza bugabanuka 96% iyo afata imiti ye neza. Iyo ariko Dr. Sabin Sanzimana avuga ko atari impamvu ibonetse yo kwirara ngo nuko imiti yabonetse, ko ahubwo Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bakwiye gukomeza gushyiraho imbaraga mu bukangurambaga bemenyesha abantu bw'indwara ya sida.
Ndabona ari rugamba tuzafatanya ahubwo mu gutanga amakuru, kuko mekera agakingirizo kaza ibyo byaravuzwe. Ubwo agakingirizo kaje noneho sida igiye guca ibintu, ariko siko byagenze ahubwo kafashije mu kugabanya icyorezo cyase. Ni imiti rero kubigiye guhabwa abantu kare, hari ubutumwa buzagendana nayo tuzashyiramo imbaraga cyane kugira ngo abantu basobanukirwe ko izindi gahunda zo kwirinda virusi itera sida zitagiye ku ruhande, ahubwo iyi ari inyongera.
Ministeri y'ubuzima isobanura ko umubare w'abafataga imiti igabanya ubukana bwa sida mbere yageraga ku 262,486 none ubu hakaba hiyongereho abantu bagera ku 17 mu Rwanda. Hose abantu bagera ku 180 bakaba bagiye kujya bafata imiti igabanya ubukana bwa sida. Ibarura ryakozwe mu myaka 10 ishize rigaragaza ko abanyarwanda bangana n'10,210 aribo babana na virusi itera sida. Muri bo abagera ku 180 nibo bagiye kujya bafata imiti uko bikwiriye. No kuvuga ko ari abanyarwanda bagera ku 330 badafata imiti ndetse bashobora kuba batanazi yuko babana na virusi itera sida. Ministeri y'ubuzima ivuga ko buri mwaka abantu bagera ku 500 mu Rwanda bahitanwa n'iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika tubibashikiriza buri munsi kuri FM mu Burundi 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3.
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 Ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma y'amaradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'Ijwi rya Amerika barabonye kwiyo radio yabafashije mu kwiyungunganya, kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwe rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cabaye urubuga rw'ivyiyumviro vya bose mu myaka 20 heze.
Bega imyaka 20 imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho mu turero mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ryerekeye imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri gihe abantu bangana imiliyoni 60 ku isi hose barataye izabo canke n'impunzi, bamwe bataye ingo zabo bahunga ubwicanyi, abandi nabo bahunze inzara canke ivyaduka. Amakuba abanyagihugu babayemwo muri imyaka araruta amakuba abantu babonye inyuma ingwano y'isi yose igira kabiri. Intureka zituma abasivile bata ingo zabo zigeramira cyane cyane abana, kuko izo ntureka zonona bimwe mu bintu bituma abana bakura neza kandi bakarisha ubwenge. Byongeye abana bangajwe n'intureka zibera mu bihugu byabo ntibigeze bashirwa ku rutonde rw'abakeneye kubandanya amashuri. Ivyo navyo bigashobora gutuma kazoza keza kurwaruka isinzi kageramirwa. Muri iki gihe uruhagarara hamwe n'intureka bimara igihe kirekire, aho usanga imiryango ita ingo zabo mu kiringo kirenga imyaka 20, abana bashobora kumara ubuzima bwabo bwose bw'abana batagiye mu ishuri. Ivyo navyo bikaba bivuga ko abana isinzi bakura badafise ubumenyi busanzwe bushobora gutuma bagirira akamaro igihugu cyabo hamwe n'imihana babamwo, nk'uko umutetsi mu biro vya Leta ya Amerika bijejwe iterambere vyitaho isata c'indero n'inyigisho Evelyn Rodriguez Perez yavyanditse mu minsi heze. Muri iki gihe abana imiliyoni 75 bafise imyaka iri hagati y'itatu na 18 mu bihugu 35 barakeneye imfashanyo ihutirwa mu vyerekeye indero n'inyigisho. Ni naco gituma Leta ya Amerika itanguye umugambi mushasha wo gufasha urwaruka ruri mu bihugu biri mu ngwano kugira ngo rushobore kwandanya kuronka inyigisho. Muri iki gihe ibiro vya Departement ya Leta ya Amerika biriko birakorana n'ishirahamwe ritanga inyigisho ribicishije muhinga bwa none, bikaba rero byaratanguje umugambi wo kwigisha abana b'impunzi no kubaha ubumenyi buzobatuma bashobora kuba abanyakazi. Ubwo bumenyi bakazobwigira mu vyigwa vyatekanijwe gutangwa hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Ibiro vya ambasade ya Amerika mu bihugu bitandukanye bizokorana n'amashirahamwe adahanira inyungu akorera muri ivyo bihugu kugira ngo izo nyigisho zishobore gutangwa abanyeshure bishikiye mu bibanza byo kwigiramo. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho ibibondo UNICEF byaratanguje umugambi witiriwe Education Cannot Wait Fund, no kuvuga ikiyega kizoha akaryo urwaruka ko kwiga urwaruka rutabanje kurindira ngo intureka yatumye ruhunga ngo ibanze irangire. Uyu mugambi watangujwe kwigenekezo ya 2023 y'ukwezi kwa gatanu uzotuma abana babandanya kuja mu ishure no mu bihe by'amakuba. Umugambi nyamukuru no kubaka amashure ashora gukoreshwa mu bihe by'amakuba, akaba kandi amashure abana bashora kubandanirizamwo inyigisho no mu myaka izokurikira. Ikigega kizofasha mu kurangura uyu mugambi n'ikigega kizohabwa umutahe n'amakungu amashirahamwe y'abikorera twabo hamwe n'amashirahamwe y'amareta. Uyo mugambi Education Cannot Wait ushobora gutanga uburyo bwo guca inzira iterambere biciye mu ndero n'inyigisho, nk'uko umuyobozi w'ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere USAID Gail Smith abivuga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramaze gutanga imfashanyo ya mbere ingana n'amadolari 20 azokoreshwa n'uyo mugambi wo kwigisha urwaruka ruri muri urwo rwego. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirateye akamu ibihugu byo ku isi bicuditse kabisaba kwitabira no gushyigikira uyu mugambi wo kugarukira abo bana bakeneye kubandanya kwiga.
Ibyo byari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukanye turasozera ibiganiro vyacu byo kuri no saha, ariko mbere yaho reka abagenzi bacu bagaruke batubwire incamake y'amakuru avugwa ihijya no hino ku isi.
Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu mu Burundi Alain Nyamitwe ejo yaratunganije urugendo mu gihugu hagati ari kumwe n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi. Nkuko yabivuze, abaserukira ibihugu byabo bashoboye kugendera amahinguriro atandukanye nka Sosumo isanzwe ihingura isukari, baragendera kandi isoko ry'amazi Nil mu ntara ya Bururi. Ati urwo rugendo rurabafasha kwibonera n'amaso yabo uko igihugu kigendwa. Urwo rugendo rutunganywa rimwe mu mwaka, ababira bishira indi jisho bakavuga ko urwo rugendo leti rutunganya kugira ihuma amaso makungu mu ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwaraye butangaje icegeranyo gishasha kurudandazwa rw'abantu ku isi yose kitwa TIP mfunyafunyo. Kuvyerekeye u Burundi, TIP ivuga ko mu ingorane za politike zimaze umwaka zabahaye zahaye akaryo kanini abadandaza abantu, u Burundi ni igihugu kivamwe abana bajanwa gukoreshwa ibikorwa ku by'inguvu, gushurashuzwa ku nguvu, haba mu gihugu hagati no mu mahanga nk'u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania n'ahandi. Kuvyerekeye u Rwanda, TIP ivuga ko abaruvanwamwo bajanwa ahanini muri Uganda na karere ka Afrika y'ubuseruko mu bihugu vya kure nka Emirates Arab Unis, Malaysia, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Ivyo Leta y'u Rwanda ikabihakana. Mu gihugu cy'u Burundi tugarutse mu gihugu cya Iraq, nako murantunge umwana umwe kuri batanu, no kuvuga abana bashika ku miliyoni 3 n'ibihumbi 600 niwo bahitanwa n'ingwano gukomereka canke gushurashuzwa ku nguvu. Ivyo bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gisata citaho abana UNICEF. Abenshi muri abo bana batwarwa n'umuhari wa Leta ya Kiislamu, hafatwa abana bo mu myaka yose. Hari n'imigwi y'abagizi ba nabi itwara abana kugira ibonereho gutoza amafaranga, abandi bagatwarwa ku mvo za politike. Mu cegeranyo cashizweho na cashizwa habona n'ishyirahamwe rya ONU, UNICEF ivuga ko kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2014 abana bashika ku miliyoni n'igice bamaze guhunga akatari gake bitewe n'ubwo bubisha. Ayo niyo makuru mu mfunyafunyo twabashikirije muri aya makuru.
Mwese mukunda radijwe rya Amerika, aho ni naho duhereje ibiganiro vyo kuri no saha tubone kandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma tugashimira na Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari kumwe na Oriane Tangishaka amakuru nayo avugwa hijya no hino ku isi mwayashikirijwe na Thomas Kamirindi na Rosine Munezero mwakoze kudutega matwi mugira umunsi mwiza Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.